mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'inzwi. Muri kumwe na Joe Diane nahazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave zo kubatwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda kandi kaze ni gwanyu. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igisata cha ONU cita amagara y'abantu ku isi OMS gitangaza ko naho ubushakashatsi bwo kurandurana n'imizi indwara ya SIDA bukomeje. Iyo ndwara igitikiza abatari bake. OMS yemeza ko nko mu 2017 muri rusange yahitanye abagera ku 38,000 abandi 25,000 barayandura, mu gihe ababa imiliyoni 2 z'urwaruka ruri munsi y'imyaka 18 bayigendana. Ubushakashatsi kuri iyo ndwara bwawugeze he na cane cane urucanco rwakomeje kuvuga ko rwoba ruri mu nzira yo kuboneka imiti pfufazaho uyo mugera yoyo amakari yayo hari ico ariko aramara mu gutuma abayirwaye badasinzikaza kwandukiza abandi. Utwo ni tumwe mu tubazo tugiye guca ijya nino mu kiganiro mu isanga cuno munsi menyereye ko gishimikira kukungene tubungabunga amagara yacu n'abacu. Muganga twatumiriye kugira ngo aduhe umuco ni Dr Niyongere Jean d'Arc yanonosoye ivy'umugera wa SIDA. Muganga Niyongere arangurira imirimo yiwe mu bitaro by'abasirikare mu Burundi, Hôpital Militaire biri mu Kamenge. Dr Jean d'Arc, mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika muri muri isanga. Ego, akabazo ka mbere niko abatari bake barazinge n'indwara ya SIDA ifata naho OMS ivuga ko ari abatari abimenya. Muri make, iyo ndwara ya SIDA ni indwara nyabaki ifata gute?
Muri make, indwara ya SIDA ni indwara iterwa n'umugera virus. Uwo mugera abantu barawandura biciye mu maraso, biciye mu guhuza ibitsina haposexuel, canke umubyeyi awugwaye akawandukiza umwana yibarutse.
Nko mu Burundi iyo ngwara mugeranije mu myaka yahera n'ubu mbona vyifashe gute ibitigiri muri rusangi bibashikira bimeze gutega muganga?
Ego Diane, aha mu Burundi umugera wa SIDA abatari bake baramaze gutahura ingene wandukirwa. Baramaze kumenya ingene bandura umugera wa SIDA, barabitahuye, baganga baragerageje kukwiragiza mu Barundi bose. Abatari bake baramaze kumenya ingene wandurwa bakawikingira. Ibyo rero turabibonera mu biharuro.
Yego.
Haraciye imyaka nka 10, ibiharuro byari kuri 4% y'abagendana umugera wa SIDA mu Burundi bwose. Ariko uno munsi muri uno mwaka twaronse mu mwaka w'2017 bivuga yuko mu Barundi bose abantu badashika igice kimwe ku ijana aribo basigaye bagendana umugera wa SIDA. Kuvuga ni entre 0.9% à 1%. Bake cyane uravye ivyo biharuro vya kera.
Yego. Hamaga muganga Jean d'Arc, abo bake cyane bavugwa mu gihugu c'u Burundi tubasanga mu wahe muco? N'urwaruka, n'abakiri n'abasaza, n'abaki muri rusange?
Muri rusange bavuga yuko vyanditswe umatohoza yerekanye yuko abapfasoni aribo cyane cyane bafise uwo mugera gusumba abandi. Hama bari ufashe hamwe abapfasoni n'abagabo ni mu rugero rw'aba no kuvuga imiyabaga no kuvuga imiyabaga ikoze les adultes jeunes ahantu mu myaka yo kurondoka l'âge de procréation no kuvuga entre 18 na 40 niho ubona ibiharuro ari byinshi kusumba ahandi
ya myaka umuntu abageze kuronka mu myaka yo kuronka umwana hanyuma hari insiguro ga muganga mufise y'impamvu uyo muco ari ubangamirwa cyane hagati ya 18 na 40 kandi bikaba kubapfasoni ahubwo ntibije no kuzindi impanze
impamvu nibaza yuko ata impamvu z'ukuri byo kuri bihari mugabo biraboneka yuko baraze mu mico y'abantu umugabo umwe ashaka kwandukiza abagabo abagore benshi kubera imico y'abantu nk'imigwa ibintu bijyanye nk'ibyo hanyuma abagore ahanini nibo benshi kandi baranakenye ni ukuvuga hari bo bamwe abatari bake bakoresha amabanga mpuzabitsina mu kubaho nicyo gitekisika nicyo kiba gisigura ahanini igituma umugore w'abagore ari wo wawanduye gusuma abandi hanyuma hariho n'ikindi abagore baripimisha hajya uhoho hari n'itegeko umugore wese yihungenze agiye kwa muganga ategerezwa gupimwa uwo mugera wa sida n'ibyo birashoboka ko bisigura igituma ari abagore benshi baboneka mu biharuro gutumba abagabo
yego hanyuma abapfasoni uravuze yuko akenshi baripimisha mukabona ko bayufise ibiharuro bikaduga gutyo kandi umugabo umwe ugasanga agendanye na benshi biruko mu bisagara no hagati mu gihugu c'u Burundi nko mu makomune yegereye kure umugwa mukuru canke ibiharuro biri hejuru ku murwa mukuru
ibiharuro biri hejuru cyane cyane ku mugwa mukuru wa Bujumbura no ku migwa mukuru y'intara nka nk'Igitega nka Ngozi imigwa nko mu Rumonge ahantu hari imiji uko babivuga niho ibiharuro bihaboneka ibiharuro byinshi gusumba ahandi ariko ibiharuro byinshi biraza kuboneka no mu mugwa w'abasirikare
Ego turaza kubigaruka ko hanze hatari ko turase abakunzi b'ijuru rya Amerika n'ikiganiro muri isanga bashaka kubaza utubazo wa mbere ni Laurent Ikadze.
Yewe Diane.
Yego urakomeye.
Ndakomeye.
Nakabaza canke intererano kwa Dr Jean d'Arc.
Nakabaza nacyakumibariza. Kuri yo cyo ingwarane ya sida nicyakumaza n'ese umuntu yanduye sida. Kuko benshi yagiye baba batasobanukiwe iyo sida nk'ibimenyetso bigaragaza sida ni nk'ibihe
urakoze Laurent ngira umunsi mwiza ego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika ati umuntu agenda na sida umubwirwa n'iki
muri bino bihe tugezeho birakenewe cyane ko umuntu agenda n'umugera wa sida atomenyekana ariko ibimenyetso bitanguye kuboneka umuntu agenda n'umugera wa sida umuntu yanduye umugera wa sida ni umuntu nk'umuntu wese nta kimenyetso umubonera ko yari nza agera kuho ibimenyetso biboneka abageze kure cyane ubundi igikomeye ni uko umuntu wese ahubwo yofata ko agwaye akagenda kwipimisha agaheza akamenya ibyo bipimo bigasanga ntagwaye cyangwa bigasanga aragwaye nicyo cyiza niyo mesaje ubonye duha abarundi bose n'abantu bo ku isi yose kugira ngo umuntu ntarinde kwibona kw'ibimenyetso by'indwara kubera ibimenyetso byo biboneka bitebye cyane yashobora no kuboneka umuntu amaze imyaka cumi n'ibiri agenda n'umugera wa sida
atarabimenya
atana kimwe kiraboneka
hama none ga muganga uri nzu ugendana umugera imyaka 10 utarabimenya ku ofise umuntu aza kuza kumugwana cane gose kubyo bibonekeza nko gushika ku myaka ingaha ofise canke bivana n'umubiri w'umuntu
ariko byarerekanye yuko abana berekana ivyo bimenyetso kare gusumba abakuze ije bigatumwa nuko abasoda bagwanira umubiri barabanze bakagwanya uwo mugera nawo ugashugera ahantu ukagwanya abasoda ukabamara iyo rero bageze kuri abo basoda basanzwe bagwanira umubiri na ma anticorps mu gifaransa dukunda kuvuga abasada bagwanira umubiri n'inkomezi z'umubiri zigeze zigashira zigashizwa zigashira kubera uwo mugera wabaye mwinshi mu maraso. Umuntu rero agaheza agatangura kwerekana bya bimenyetso akagwara igituntu akagwara mugiga akagwara inkorora zidahera akagwara indwara zitari nke indwara yari yose yashobora gushika iyo umuntu agenda n'umugera wa sida ageze kuri urwo rwego rw'abasada bamuhebe ko ari atamuntu atankomezi z'umubiri agifise abasada bagwa niyo umubiri baheze indwara rero yari yose ashobora kuyirwara kandi ikamusinzi kaza gose.
Murakoze cyane muganga Jean d'Arc Trace na Jean Bosco. Jean Bosco ikaze nawe.
Halo,
ego ikaze ku gihugu Amerika ya Jean Bosco.
Ego cyane murakoze.
Ego akabazo canke intererano kwa Dr Jean d'Arc.
Dr Jean d'Arc ni kuri musanzwe muzi ko indwara ya sida iri hunyanganda nk'uko bivuga. Rero nari nkeneye kumenya by'ukuri yuko umuti wayo uba uracu wa gusa isaha. Nico nari nkeneye kumenya rero. Ego hanyuma n'ingene umuntu yamaze kwandura amaze gufata n'umubwira wa sida ingene yobandanye yifata. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Jean Bosco. Uherere
he? Ndi muri Zambia.
Urakoze cyane muri Zambia. Bandanye kumviriza ijwi rya Amerika.
Ego.
Ego muganga duga ku ijambo.
Ego.
Ego.
Umuntu abaje ikibazo cyiza cyane. Nibaza ko abaje ikibazo kiza gushika kunyota abatari bake bariko barumviriza ijwi rya Amerika.
Ego.
Muri kino gihe nta muti uvura koko umugera wa sida uraboneka. Ariko hari imiti ipfufaza umugera wa sida gushika ku rugero umuntu dushobora kuvuga ko yakize mugabo akiwugendana mugabo atangwara n'imwe atazi indwara zishikira abantu bagwaye umugera bishobora kumushika ko kubera ko imigera uwo muti uradisubiza hasi. Imigera ikaja hasi gose mu maraso hanyuma akagira ubuzima bwiza akamera nk'umuntu uwo ari we wese atanagenda n'umugera wa sida umuntu akomeye mugabo yama ku muti kubera uwo muti nabasiguriye neza ntukiza sikire bafata agakira mugabo n'umuti umuntu yama ko ugacungana iyo migera ukayigabanya ku buryo wamuyicunze ntivyura umutwe ngo ikure.
Awama ko kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ga muganga imyaka wose imyaka yose azobaho canke aratezurirwa.
Yego cyane umuti awama ko nta usiba.
Yego.
Yego kubera umugera n'umugera urakaze cyane ku buryo usivye umunsi iminsi ibiri n'itatu umugera ariko ubu uri kuwuha ingufu zo gukura no kurengera uwo muti uriko. Umuti rero uhari hari imiti myinshi mugabo ihagarika uwo mugera ntisubire gukura ntitse ngo ihere mu maraso mugabo ikagumaho urumva umwana adakura ntabakura nyine
ntahaje
ntaca kugira.
Hanyuma ga muganga uvuze ngo uyu muti ufashe hagira igihe uyu mugera ntubandanye ukura iyo uri kurawufata ko mbona uwo mugera mu mvuga ati ntahuja warukiri hasi ntawuri kuraja uwo ariko arafata umuti arashobora kwanduza none.
Uwo muti ikintu ufasha hanini ni ukugira uwo muntu agwaye umugera abandanye agira amagara meza yiwe akomere akore ibikorwa vyiwe abe umuntu nk'abandi ndeke n'iyo ari umubyeyi cyane abubakanye bakavyara n'umwana akomeye atangora n'imwe afite z'umugera kubera iki kubera uwo muti yitwararika misi yose. Uwo muti rero uragera ku rugero ushira imigera hasi mu maraso hari igipimo ngira bahora bacunga nabo nyene cyitwa ngo charge virale ni urugero rw'imigera mu maraso.
Yego.
Ubwo rugero rw'imigera ruragera ahantu rumanuka maze bagufasha amaraso bakarondera imigera ntibabe bakiyitora. Ariko se kuvuga ngo bapimye umugera wa sida ntawo babona. Bavyumve neza.
Yego, barabona mugabo akabona ari utugera dukenye.
Ego, barabona ko umugera uri mu maraso. Mugabo udashaka kwandukiza. Ntubwi ugitembera amaraso ku buryo bwa buryo nababwira butatu bucamwo umugera wa sida ubwira umuntu awandukiza uwundi. Bitaba bigikunda. Umuntu arashobora kuheza akagira ari nk'abubatse umugabo agwaye umugore atagwaye bakarangura amabanga yubatse bakabyara umwana akomeye kandi uwatagwaye ntiyandure kubera iki rwarugero rw'umigera mu maraso ruri hasi gose mu gifaransa bavuga ngo charge virale indetectable
ingira ngo ni hamwe n'abantu
umuntu abyamye ko yamye kuri uwo muti bikagumuko uwo muntu haheze ngo yandukize umugera wasize
aza kugera kuri urwo rwego rwo kudagishobora kwandukiza umuntu haheze nk'imyaka ingaha afata uyo muti
mu bisanzwe ivyo onye urugero rwa mbere aha mu Burundi aho tugeza gupima kumeza atandatu ya mbere umuntu ari ku muti w'umugera yawufashe neza uwo muti kawahuriranye n'umugera wiwe atangorane ku mezi atandatu iyo migera iba yaheze mu maraso baraheza rero tugasubira tugapima inyuma y'umwaka inyuma y'andi mezi atandatu ubwo rugero rw'imigera rubandanije ruri hasi ari indetectable uwo muntu ntarashobora kwandukiza umugera
ni umuti novuga ngo woroshe kuronka kuba aribo bose na cyane cyane muri ibyo bihugu by'u Rwanda n'u Burundi ko twumva ari umuti ubushobora byinshi mu buzima na nyarucara ashobora kuronka
ego cyane wari we wese arashobora kuronka uwo muti kubera dufite amahirwe ngaha mu Burundi leta yitayeho abanyagihugu n'ahandi hose haba mu karere muri Afurika eka ndeke no ku isi yose umuntu wese arashobora kuronka uwo muti akeneye gusa kugenda kipimisha akamenya ko agwaye cyangwa atagwaye amaze kumenya ko agwaye baramufasha kumushyira kuri uwo muti bakaraba hari n'umuti usanga utagukundiye mbwa baraheza abaganga bakakwitaho bakaguha uwundi mujanye nawe ahantu hose bashobora kuronka uwo muti ubu ku mavuriro menshi mu Burundi ndeke na nk'aho mwambajije mu Rwanda na hehe ibyo bintu amavuriro yose arabikora
ku giciro giciriritse kitari hejuru cyane
oya nta mafaranga batanga ngaha mu Burundi kushika uno munsi
bayironka kwa gusa iyo miti
ego baripimisha umugera kwa gusa nta mahera batanga imiti bagaheza bakayironka kwa gusa nta mahera batanga ego
imbere yuko
twakira
abandi duse ku murongo hari kandi kabazo Jean Bosco yari yabajije ati wamaze kwandura yo kwigenza gute
ego nishe kibazo nshiza cyane Diane kibazo no kuvuga yuko uwamaze kwandura umugera allo
ego turabumva muganga
uwamaze kwandura uwo mugera wa sida araheza akigishwa ingene yo kwigenza ingene yo kwirinda kwandukiza abandi cyane cyane nicyo gikomeye
ego
akigishwa n'ingene yofata uwo muti neza kugira ngo umukingire za ndwara z'ivyuririzi doheza ziza zikamuhitana cyangwa zikamumerera nabi zikamubuza kubandanya ubuzima bwiwe nk'uko bisanzwe ari yabyigishwa cyane kubera haraheza akaja mu runda niko kugwanya umugera wa sida yabikunze barabimwigisha akirinda cyane gose kwandukiza abandi kuko barabihana ndeke no ngaha mu Burundi n'amategeko arabihana
ego
agaheza akitwara neza akabanyuma mu kurangura mu bagayo basa akamakoresha agakingirizo
ego
hama bakamwigisha yuko ategerezwa neza ku usigura iwo wubakanye canke abo bandi bagendana mbere ko bahuza ibitsina akababwira yuko agendana umugera wa sida ari ku miti hama abantu bakababizi bakabana nawe babizi
yego ijuri ya Amerika Washington ijuri ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku byerekeye ingwara ya sida twibanda hani naho ubushakashatsi bunageze turafise Samuel Kyundi murongo wa telefone Samuel Ricards yego uherereye he
mu Rwanda
akabazo canke intererano kwa muganga Jean d'Arc
tubaho tubiri mfite
nduga ku ijambo
turi ubwa mbere turabona ziti mbese ko tuzi ko umuntu ashobora kubana n'una mugenzi we yaranduye nyine bombi baranduye bakagira ibyago bakabyara umwana nawe wanduye ate ko bidakunze kuba rimwe baganga basigaye baracye ku bibazo byo kuba kutubyaza tukavukisha abana bazima ku bantu banduye mwaramutse bavukanye ubwandu yatangira kumwe imiti igihe ki mu bukure bwiwe
umwana
yego ikindi kibazo kiragira kiti umuntu ubana n'ubwandu ashobora kubana n'umutwe utakira igihe cyose nibyo bibazo nari mfite
urakoze cyane rwose Samuel ubwira umusimiza ngaha mu Rwanda yego muganga Jeanne d'Arc utubaze twa umukunzi wacu mu Rwanda duhereye ku mwana
yego 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 yabaje ibibazo ikibazo cya mbere aravuga ati umuntu ashobora kuba yubakanye n'uwundi bakaba barwaye bose bagaheza bakibaruka umwana nawe yanduye ati none uwo mwana yoja ku miti ryari
yego
yego sinzi ko nashumvise neza
ni nuko nyine yakibajije ati utangura kwifata angana gute wewe
yego uwo mwana rero abo bantu iyo bazwi ko banduye baja kwa muganga iyo bishitse akavuka yanduye cyane bakamenya yuko bana bo banduye uwo mwana yamaze kuvuka kandi yanduye uwo mwana nawe nyine acuja ku muti cyo kimwe n'abavyeyi biwe naba kivuka umutata w'ujako hari ibipimo rero bagirira umwana iyo yibarutswe ibyo bipimo bigaheza bikerekana yuko umwana yanduye cyangwa atanduye iyo basanze umwana yanduye atangura umuti cyo kimwe n'abandi bose hari imiti y'abana ijyanye n'abana kugira ngo imukingire barabe ko yokura nk'abandi bana kubera umugero wa kabiri abana gusumba abakuze kubera aba basadana babwira bo kwigwanira umwana wewe atabara baragira byumvikana yuko na mama wiwe kubera agwaye uwo mugera atabasuda aba yaramuhaye bakwiye bashaka kugwanira umubiri wiwe nicyo gituma iyo umwana bimenyekanye yuko yanduye bakamubwira igipimo citwa PCR kirondera umugera by'ukuri kitarondera amatiko ariyo basoda ba nyina
yego
baca bamushyira ku muti nawe nyene umwana akafata umuti imiti itatu ifata ikoreye hamwe cyo kimwe n'abakuze
yego hanyuma ngo
yarabaje ikindi kibazo
ngo umuntu ngo agwaye ashobora kugira umutwe ubuzima bw'iyo bwose uzuka mu mumenekanye cyane
oya yo bari ngorane iyo abantu bose bagenda n'umugera bashize ahantu bamenetse umutwe cyo uwo muti nacyo ukora bafasha
yego
n'ukuri umuntu yanduye umugera iyo ari ku miti yiwe y'umugera ashobora gushirwa n'izindi ndwara zishikira abandi bantu bose agahita akazivuza zigakira ariko iyo byerekanye ko ari umutwe udahera baraheza bakaraba yuko iyo bafata umuti wiwe neza atoba yagiye muri za ndwara nari nababwiye za mugiga ego ahandi ho agira ubuzima bwiza nk'ubwo umuntu akomeye kubera uwo muti wamufashije kugabanya imigera mu maraso
ego none ga muganga tukivuga nko kuri ivyo vy'umwana watubwiye ko ingene umuntu ashobora kwandura umugera yakoze amabanga n'uwiyufise ati kingiriye hama umwana wewe mugihe ariko aravuka ataronka uyo mugera aza kufata gute haba habaye ugusamara ku muganga amaraso agakorana ko yabavyeyi n'umwana canke bigenda gute
ukuntu bigenda biri mice gutatu
yego
umwana umwana yasamwe ku mufasoni yanduye iyo mufasoni atari ku miti y'umugera ngo ashikire cyane wa rugero twababwira bwa charge har and detector no kuvuga ngo imigeri ihere mu maraso ya nyina umwana ashobora kwandura umugera imice gutatu umuce wa mbere umwana ashobora kwandura akiri mu nda kubera amaraso ya nyina yatembereye agateba akamushikira imigeri ikaza ikamwandukira akiri mu nda bikunda gushika mu gice cya nyuma cy'ubuzima bw'umwana mu nda troisieme trimestre
ku mezi hafi umunani nka cenda guhera kuri atandatu ego
bikunda gushika cyane iyo nyina agwaye akagwara indwara y'ibyuririzi za ndwara nababwira ivyo byashara biratuma mu byasinzika agashaka kwandukiza umwana akiri munda. Mhm. Icyo umuco wa kabiri umwana ashaka kwandura ariko aravuka ngo kugira mwabivuze.
Mhm.
Ego amaraso y'umubyeyi benshi barabizi bamaze kwibaruka. Biragoye kugwanya ko akora ku mwana.
Ego.
Ye kwaravuka ashahara amaraso naho bombira sizerie naho bishika kamushikira.
Mhm.
Ariko ubunye abaganga bakora muri ivyo bintu byo kwibaruka barazi neza ingendo bategeza gufata.
Mhm.
Kugira ngo bagerageze kugwanya kwandura ku mwana iyo mama we ariko aramwibaruka.
Mhm.
Ego mugabo nico ningoro urugero kwa kabiri umwana ashaka kwandurirako.
Mhm.
Ngero kwa gatatu rero umwana ashaka kwandura ariko aronka.
Mhm. Yego. Hanyuma ga muganga ico bita mu rurimi rw'Igifaransa espérance de vie iyo umwanya umuntu aza ku kubaho guhabwa amahirwe akavuga ati je nshaka kubaho imyaka 45 wundi 60 umwana yavukanye umugera wa sida iyo espérance de vie we ibingana n'iyo umwana yavutse adafise uyo mugera.
Umwana yavukanye umugera wa sida abari umwana afise ubuzima iyo babimenye kare bakamushira ku muti arakura nk'abandi bana mugabo yamafise hotar no kuvuga
gucegwa mutuntu tumwe duto duto duto
ego aracerergwa mutuntu tumwe tumwe mu gukura cyakimwe n'undi mwana atangorane yagize z'umugera wasize
ego
ivyo rero ni kugereranya mugabo biramaze kuboneka yuko umwana yavukanye umugera wa sida.
Mm-hmm.
Akaja ku muti ashaka gukura nk'abandi akiga amashuri akayaheza kaminuza n'ama university goya akayiga ndeka akavyara abana bakomeye.
Mm-hmm.
Mu gihe uwo muti yawubwiye ko kare ukamufasha gose kumanura urugero rw'imigera mu maraso yiwe.
Yego ijwi rya Amerika Washington
bavuga ko 54 umuntu ashaka kuyishikana mu mahita idarutse kuba
yavutse afise umugera.
Ego umugabo hari ama exception muravyumva ariho ibitama bigenda neza ariko iyo myaka iramaze kwerekana kuboneka yuko umuntu ashaka kuyishikira.
Mhm. Nukuvuga ko umuntu ashaka kubana n'ubwandu bwa sida ku myaka 54 wanashaka kanarenga. Ego.
Ego
nuko iyi kiganiro ni muri isanga mutumire wacu ni muganga Jean d'Arc Nyongere turiko turagaruka kuvyerekeye ingwara ya sida twase bakunzi bacu rya nino bashaka kubaza utubazo. Valentin turi kumwe. Valentin uratwumva? Valentin turumva ariko turamwumva. Jean Louis Michel uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Ego ikaze ku juri ya Amerika akabazo canke intererano.
Murakoze cyane byanyu. Mm-hmm. Urakoze nawe muganga. Kandi mba nkomeze mbifurize kugira umwaka mushya muhire mukomeze mu ryoherwe.
Urakoze.
Hanyuma.
Mm-hmm.
Murakoze nawe. Hari n'ikibazo cyanjye cya mbere ni ikibazo ngenzi.
Mm.
Ndagira ngo mu mwaka ushize hari yaje mu mahanga nigize kumva itubwira ko ndi concerné ariko hari igihugu nigize kumva bavuga ko muri uyu mwaka.
Mm.
Bazaba bageze ku rukingo. Bazagize ku rukingo.
Mm.
Noneho umwaka ukurikiyeho umuti ukaba wabonetse burundu.
Mm.
Ubwo rwego muri umwaka urukingo uzaboneka noneho umwaka utaha umuti waba uzaboneka. Mbega muganga ibyo ni murabizi koko byaba ari byo cyangwa yaba ari amagambo. Akabazo ka kabiri.
Mm-hmm.
Watubwiye ivuga ibyo mu kiganga bita symptom wavuze indwara sinibuka neza umubare w'indwara tubwiye ariko njye ngerageza mu kigo njye ni kwibariza.
Louis Michel
akabazo ka gatatu kare hari umuntu waza nsemera bibiliya yambiye hari muri tendikati batema kuri nakanye ngo arantu yasikite yavuze ngo urarase be muganga na sidi yashimu iyo sidi no gose izagira imbera. Urakoze cyane muganga. Urakoze byane. Mukamwe mugire igitondo cyinzi. Murakoze cyane.
Urakoze cyane muganga. Hariho tubazo sinzi ko mwebwe mwashobora kuba mwatwumvise byagiye biracika ariko nkumbure turaza kugerageza twishure kuvyo twumvise. Muduge ku ijambo docteur.
Ego, murakoze byane. Nangura kusabi imbabazi, ikibazo cha kabiri n'icyumvikanye byacitse.
Byacitse ariko nibaza ngo ariko aravuga ngo muri za ngwara wavuga ahanini zikunda gukarira ngira ni zimwe twita ibyuhiririzi. Izikunze gukarira cyane, yego ni za.
Yego. Ikibazo cha mbere ntangura ndamwishura ikibazo cha mbere.
Yego.
Yabajije ati turumva ahantu hariya yuko baba ariko bararonde ngo bariko bararondera urucanco kumugera wa sida.
Mhm.
Arongera aravuga yuko numuti burundo uzoboneka.
Yego.
Ivyo onye rero yambaje tuzene muganga ivyo byo ari byo cane sifye.
Ya tanza kabadze.
Je nukuri ego nukuri nivyo.
Mhm.
Abarondezi bagwa barondera abashakashatsi nukuri bagwa barondera.
Mhm.
Onye hariho urucanco bariko barakora barondera urucanco gumugera wa sida. Bariko barondera umuti uzofasha kuburucanco gumugera wa sida. Kandi arabizi abanyamerika abafaransa harabantu imana yahezagije ubwenge bagwa barondera gose bariko barondera n'umuti ndeke udashobora kuruhurira abagwayi bakawufata nka rimwe mu mezi ane
akaba arahejeje
asubira nyuma y'amezi ane
yego
ubonye barazi ko bafata iminsi yose mugabo iyo miti bariko baragira k'ubushakashatsi hari izofasha yuko umugwayi ayifata rimwe mu mezi ane akagenda mu mezi anaheze mezi anaheze mezi anaheze ndeko urumva n'ubwo rucanca nigwaboneka gogo ruzokingira umugwayi atarandura umugera wa siza atarajanka atakira umugera wa siza akamukingira kuwandura ego ubwo n'ubushakashatsi uko urakogwa n'ivyo n'ivyo kuri
ego ahamaga muganga
ariko sinovuga ngo umwaka uza nkuko yabibajije cyangwa mu myaka ibiri nta ubizi rushaka kuboneka imbere yaho cyangwa rukaboneka inyuma yaho mugabo biko birakogwa
ego niko nagomba mbaze ntimurizera ko bizoboneka ryari hanyuma muheruka mu nama cyangwa ngira ngo ico two kwita n'amahugurwa ngaha muri Amerika muri ahitwa San Diego aho mwari ko muragaruka ku ico kibazo cincancu abo mwari mwicaranye muri ico mwiga ku ico kibazo mwarabona kwivyizere ari byinshi murabona ko ari kintu naho muvuga ati umwaka sejo si hijya yejo murabona ko ari kintu dushobora guha kazoza kahagufi
ego ba ubigisha bari mu babikoramwe muri ubwo bushakashatsi barizeje baravuga yuko bigeze kure ama abantu bariko bemeye kuja muri ubwo bushakashatsi bagenda numugera wa sida bakavuga bati twe ni mutwigire ko baramaze kubona yuko gushika ubu atangorane baragira no kuvuga barashobora gufata nk'umuryango umugore n'umugabo umwe yandi undi atanduye bagaheza umwe bakamuha ugo rucanco bagaca babandanya biga iby'amagara yiwe bazogera rero ahantu bavuga bati bya bintu tuko turiga ubonye turabona yuko 90% cyangwa 100% sinzi ibiharuro bazotora naho botora 80% bakavuga ati uru rucanco rurakinga hama uwo muti nawo nyine nako ndababwira bariko bariga bazoha abantu rimwe mu mezi ane bagasubira inyuma y'ayo mezi ane nago nyine rurafise ruizeza cyane gose yuko mu minsi iza ruzokora by'ukuri rugakingira neza umugera mu ico kirenge
yego murakoze muganga Jean d'Arc ama kabazo ka kabiri naho ngo izandwara usanga zikarira cyane gose umuntu abafise sida ngo hanini wovuga ko ari nk'izanye
indwara zikarira umuntu agendana umugera wa sida ni nkamugiga ariho izindi ndwara yitwa toxoplasmose nayo mu kirundi hari indwara zitari nke n'ukuri kandi biranavana n'amagara y'umuntu indwara itahora ikaze kuri bamwe ishobora gukara kuri wewe
bivanye n'umubiri wawe
bivanye n'ingene umubiri wawe mere
yego
igikomeye muri ibyo ni ukuvuga ko umuntu yokwirinda gushikira izo ndwara agafata umuti wiwe neza akegera muganga agafata umuti we neza kugira ngo umuti umukingire uwo muti umukingire wenyene wongere ukingire ko yandukiza abandi ha mu mukingire gushikiriza ngo arazivyurira zimeze zikaje zimeze nabi nabwiye yuko twovuga ko atayikaze gusoma yinde mugabo zose yufashe minenewe umuti wawe iragukarira kandi kakomerera nawe
akabazo kandi yasa nkubaza ati ngo iyo ngwara vyukuri muri nzira yuko izohera umusuri zina
ukwizera je ndagufise nabandi ndibaza ko bagufise umusuri zina umuti uzoboneka umugera wa sida urandura ibintu n'imizi ariko igikomeye abantu bagendana umugera wa sida kubera ari indwara ni indwara ishobora umuntu abishoboye kuyikingira yikingira umugera wa sida urashaka guhera kubera kwikingira kw'abantu no gukingira abandi ego abantu bagendana umugera wa sida bashoboye gufata mu minu cyo kibazo turashobora nko gushika kubana atanu mwavuka n'umugera wa sida kubera abavyeyi abantu bose bafashije kibazo mu ntoki bakavuga bati tuteze urwayo uteza kuja ku muti bati utazi kugwaye uteza kwipimisha bwira umenye kugwaye hanyuma uje ku muti hanyuma maze kuja ku muti usuprime ya ma virus ugere kuri kwa rugero nababwira yuko imigera ija hasi cyane muri ico gihe nta muntu azokwandura umugera
yego
kubera abawugwaye ntibandukiza nta muntu azokwandura azo nta muntu azovukana umugera kubera abavyeyi bari kubandukiza kwa rugero rw'imigera yabo ruri hasi nta muntu avukana umugera naho nimwumva ko azogera igihe abo bantu bagendana umugera badashoboye kuwandukiza abandi umugera uzohera wose ukagenda
reka tubirindire reka tubirindire umugani w'abarabu
objectif ya OMS
yego
mu 2030
kugera mu 2030
ego bifuza yuko abantu bose basa umugera baba bazi ko bawufite hama abantu bose bazi ko bawufite baba bari ku muti
yego
abantu bose bari ku muti bakagira charge ntare indetectable rwa rugero rw'imigara rukaja hasi rugahera mu maraso muri icyo gihe tuzaba dushikiriye urwaruka ruzira umugera wa sida ino generation sans VIH ego
tose na Niyonzima ku yundi murongo wa telefone Niyonzima ikaze ego uherereye Niyonzi
jewe mperereye mu handi ya Mahama
mikambi ya ego
mu kambi y'abarundi
yego akabazo canke intererano
dewe akabazo mfise ni kuje dusanzwe twumva bivugwa ko umugera wa sida ushobora kuba wakoze n'abantu ukorewe muri laboratoire bo ibyo nashaka ko umuco hama n'iyihe ngamba mushobora kuba mwotekerereza abantu kugira ngo tuzogere ku rugero rwo kubaha umugera wa sida utakibaho ku isi
urakoze kugira umunsi mwiza ko muganga ijambo ni rwanyu
ego murakoze Diane arabadije ati hari abavuga yuko umugera wa sida baba bakorewe muri laboratoire ivyo nibaza ko ari vyo abantu bapfa kuvuga niyatuka ivyo byaravuzwe kera baravyiyumviriye mugabo umugera wa sida ntiwakorewe muri laboratoire ni indwara ni virus nka kurya umuntu agwara gripe urayandura uburyo bwo kwandura twabuvuze ahubwo amalaboratoire yafashije gutora igituma abantu bagwara indwara z'ivyuririzi bataratora uwo mugera uwariwo gutora rero uwariwo ubituma nta laboratoire yakoze umugera wa sida je nibaza ko ivyo bintu ari bihuha ego hanyuma ikindi yabajije ati ni ryari hazogera umugera wa sida ukarandurana n'imizi ku isi No navyumvise neza.
Yego, ama ati nico kogwa kubganye kugira ngo birandirane n'imizima rimwe abiciye ku masonga ariko reka ntaco tusure tumubarire.
Ego. Icyo kogwa kugira ngo umugera wa sida uranduranwe n'imizi ni kimwe nari mpejeje kuvuga. Umuntu wese yo kwipimisha umugera wa sida. Kandi kwipimisha rimwe gusa ntibikwiye. Kubera hariho igihe bapima umugera wa sida umuntu yaranduye mbwa utushobora kuboneka mu maraso cyane cyane ku bipimo dukoresha ngahino muri Afurika. Hari impanuro yuko kwipimisha nyuma y'amezi atatu gasubiramo ukipimisha kugira ngo umenye neza ko ata mugera wa sida ugendana, hamumenye usanzwe ugendana ukamenya ko uda ku muti. Hanyuma icyo namubwira nuko umuti w'umugera wa sida ubuonye urakora nibyo ibyo gupfufaza umugera wa sida ariko urakora nibyo gukingira umugera wa sida. Ndashindaye musigurira muri ya mice ibiri nari navuze umuti ufasha umugwayi kugendana ubuzima bwiwe bwiza no kugabanya imigera ku rugero atabashikicandukiza n'umugera wa sida. Ikindi nacufasha nuko ushaka kuvyara umwana akomeye kandi ugendana umugera wa sida. Ushaka no kubana n'umuntu atawugwaye ntiyandukigwe kubera umuti wawe ufashe neza umugera itigeze isubira kuba ku buryo bwo kudoka mu maraso. Icyo gihe rero nari nabasiguriye yuko icyo gihe abantu bose bagendana umugera wa sida bazomenye ko bawugendana. Ni ukuvuga ntihagire umuntu avuga ati je ndakomeye mbwa batipimishije. Kubera nababwiye ko ari umwanya munini ushobora kuguma wandukiza wowe utangorana uribona ko ariko uba ufise uwugendana. Namubwira yuko rero muri icyo gihe abo bantu bose baripimishije baraja kumita abagwayi. Abo nyene bari ku miti imigera yabo irahera mu maraso itaja ku rugero rwa rugero atandukiza. Aho nta muntu adashobora kwandura umugera wa sida ngira ngo murabyumva nta muntu atanga icyo adafite.
Yego twese kandi na Richard ku yundi murongo wa telefone. Richard ikaze.
Yego murakoze.
Yego uherere hegarisha
ningamu gisagara cya Bujumbura
mukanyosha ni intererano na kabazo canke kwa muganga Jean d'Arc.
Icyo nagomba se n'intererano. Yego muhoho bwa mbere manje kwashimira kwakeze igoro mugize mu kamwanya. Yego ikindi nacyo nabaza eske none ubwo iyo ntudeye ubwo rucyanke rundi shyira ryari ko namaze kumva yuko ari ingirakamaro ko sanditse ko n'indwara ya sari ibangamye abagara y'abantu ubwo rucyanke no rundi shyira ryari.
Ntiruranaboneka ariko wabyumvise risha niko yatubwiye muganga reka gusubiriremo.
Nayo
urakoze kugira umunsi mwiza.
Yego twese.
Hey, muganga urumva ko urucanco barunyotewe?
Yego barakoze bishari.
Eh.
Urucanco ruzoboneka ngabo ubonye ico yogenda twaye. Nuko yobanza kipimisha n'undi wese ariko aravyumviriza akamenya ko gwaye canke atagwaye. Ndeka gasubiramo inyuma ya mezi atatu. Hanyuma urucancu naho rutaraboneka ari urucancu n'umugera wa sida ni ukwikingira cya mbere no kwirinda kugira iyo mibonano mpuzabitsina bishoboka ukabyirinda byitwa abstinence. Icya kabiri ni uko iyo byasi ukoresha agakingirizo. Ibyo bama babivuze mu Burundi baramaze no kubwira nk'ururirimbo ariko ni ukuri nyine kuri ngaho.
Ego
ubukingirizo burahari ahantu hose burahari nta muntu ashobora kuronka ibikingirizo ngo akarondera ngo akabure. Nukuja mu mutwe yuko bikenewe ko atandura umugera hanyuma agakoresha agakingirizo uko bibereye nk'uko babyigisha. ibyo birafasha imbere y'uko urucanco ruzoboneka gukingira umugera wa sida.
Yego, kandi nk'abakunzi b'ijwi rya Amerika bashaka kuza baramenya ibitari bike ku mugera wa sida, twabwira yuko hari hari bishasha ku ijwi rya Amerika tubafitiye. Misi yose tuzohora tubashishizamo ibiganiro bijanye n'iyo ngwara mu makuru yacu y'igihe c'isaha 10:12, gutyo rero bakaza baramenya ibivugwa ibigezweho kuri iyo ngwara ya sida. Turase ndacayisaba ikaze. Ndacha isabura twumva. Uherereye?
Ndi mu gihugu cya Malawi, mu ntara ya Brancha.
Mu gihugu cya Malawi havugwa make.
Mu gihugu cya Malawi na meza. Ibyo bagusa. Uri muri umwanya wa Rwagitura.
Nakabazo ufise kwa Dr. Jean d'Arc canke na intererano.
Ni nkuko baza neza kugira ngo cyahure kuko ibintu byo kuvuga urucanco rwo ku ndwara ya sida byama bivugwa kenshi. Narinzaga kugira ngo mbaze nyine by'ukuri ko atari amakuru aba asamirana nka bya bindi tuba tumenyereye ku mbuga ngurukanabumenyi baba batanga ibintu bitandukanye. Ibintu ariho ibintu byari by'ukuri nyine nabyo ugasanga atari iby'ukuri, n'ibyo nibyo. Nari nshaka mbaze nyine by'ukuri ko ari byo nyine by'ukuri ruri kurararongerwa.
Urakoze, ndacayisaba ngaha muri Malawi.
Yego,
muganga, akabazo k'agacanco karaguma kagaruka mu bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Yego,
ndati nzosemera ndabibonye.
Ndashaka kubabwira yuko ikibazo c'urucanco sizi imbesherero ko rurarondegwa.
Yego,
sabarundi, sabanyemarawi, sabahehe bonyene basiyo ngorane. Isi yose irafise ikibazo c'umugera wa sida ku bantu. Nico gituma bariko bararondera by'ukuri urucanco. Hanyuma igikomeye rero muri ivyo vyose ni uko urucanco naho rutaraboneka, habonetse ku muntu wese azize umugera wa sida. Habonetse umuti. Nta muntu yoba agitinya kuja kwipimisha kugira ngo amenye ko gwaye umugera wa sida, kubera ubu unye umugera wa sida ntukingana n'urupfu kera. Wabuze kucugenda. Kandi ntiwapfa n'ingoga, wapfa nabi mugabo ugateye ugapfa.
Yego,
ubu rero no kuvuga hari uwo muti. Umuti ndeke ubu unye witwa nk'urucanco, bavuga ati traitement comme prévention. Cyane mu cyongereza bavuga ngo treatment as prevention. Uwo muti rero usigaye ukora nk'urucanco. Uwo muti umuntu amaze kumenya ko gwaye umugera wa sida ahubwo abakize mu bisaza. Kubera tujya kuri uwo muti, umuti ugaheza ukamufasha gutera imbere mu magara yiwe, agasubira akamera neza iyo yarageze kure. Hama iyo yari ameze neza ntakagumaho nyine ntasubire kugira kuja muri ya ngwara abantu bose bagutunga urutoki ngo ujya muntu agwaye sida, ujya muntu agwaye sida.
Yego,
abantu rero bamenye yuko bakwiye bonyine ahubwo kugenda kwipimisha. Bishitse bagasanga baragwaye bakaja kuri uwo muti ukabafasha. Bishitse bagasanga ntibagwaye bakamenya yuko bateza kuwikingira uko bishoboka kose, mu buryo nababwiye burya buryo bwose bwa ingene umugero ufata, bakavyikingira kugira ngo ntibaheze bandure uwo mugero.
Yego, murakoze cyane gose muganga Jean d'Arc. Turase na Benoit ikaze nawe.
Je, murakoze kuma mwanya ndavizikira cyo.
Uherere hega Benoit.
Je ndi ahantu bita mu Tanzania mu nkambi Mtendeli.
Yego, tuka ku ijambo.
Ijambo ry'iwanje mfise ni kibazo cerekeye iyo ngwara. Kuvuga icya mbere, iyo ngwara ni turazi ko ari mbi kandi ariyo iri kwiramara abantu muri aka karere. Ariko rimwe na rimwe abenshi usanga bayifise batabizi, bivanye n'umuntu usanga afise ubwoba bwo kugenda nko kuyipimisha, ugasanga kumbure aho ku bitaro yogenda kuyipimisha abahakorera ni inshuti cyangwa n'abaganga bamuzi uwo muntu, none rero agaca agira ubwoba bwo kugenda kwipimisha kuko biboneka nawe ko umuntu ateza kugenda kwipimisha kugira barabe ko akomeye urumva kamenye ngene yirinda agwaye naho urumva gafata imiti mm ne cyusanga uwo muntu ninda bari yikeka ko yobagwaye cyangwa atagwaye urumva kuza kwipimisha bidanye n'ico kigo aho bamwakirira ingene abo bantu babahushika ako kazi bamuzi
mm
akaca agira ubwoba ntabakigenda kwipimisha urumva yongwari biri muri we kandi nabaje bagize ingorane kandi gutagenda kwizimvesha bitanye yuko uwo muntu amenye ko uwo muntu agwaye nica agenda nko mu mibano runaka babanye nabo n'uwo muntu agacaza kubabwira yuko uwo muntu agwaye
ngira ngo araza kuduha umuco Jean d'Arc guca amategeko avuga mu gukingira ubuzima kamere canke ubuzima bw'umuntu abaje kwa muganga ngira ngo hari biherera muri ico cumba bari kumwe na muganga urakoze cyane kurakoze cyane Benoît ngaho mutenderi mikambi irimo abarundi muganga Jean d'Arc Makenga ya Benoît wayumvise ati ngwarira gusonga ariko igitsure cha muganga agenda gukwiragiza utwawe ijya nino nako bitakubira intambane
ego navyukiye Diane
ego
ariko wamwishiye neza n'ukuri uti hari biherera mu byumba mwavuganiyemo no muganga n'ukuri abantu bafasha abo bantu baje kurabisha ko baba bagwaye umugera wa sida tanki batawugwaye ibyo bintu barabyigishijwe
yego
barabyigishijwe barabizi kirazira yuko wakira umugwaye hanyuma ngo uheze ugende urakwiragiza ibyiwe mu bantu ego iyo ni banga hagati y'umugwayi n'umuganga yamakiriye
yego
yaheze rikabibanga kandi noneho namwingira murabyumva ni imbere yuko yipimisha umugwayi barabanza bakamubwira neza yuko yobabwira neza atabwo bafise hanyuma akamenya yuko indwara yiwe nimba basanze agwaye imenya muganga umugwayi
yego
hama igikomeye muri ivyo nuko abantu batogira ubwoba bwo kuri ivyo je sinzi hari umugani w'ikirundi bahora baca bati uza ukira indwara arayirara
yego
nukuri muri kino gihe tugezemo nta ukwiye kuguma yinyegeza ati baramvuga ivyo byose niho watinya kuja kwipimisha ngo bo kuvuga indwara yoyo uko bigenda kose irakugaragaza ihageze kuri cha rugero rw'indwara z'ivyuririzi ntubukibinyegeza nta unyegeza umwotsi nziri kirasha baraheza abantu bakagenda baragufita mu rutoka tujya muntu ujya muntu aragwaye mugera aragwaye mugera icyo gihe rero abantu bakwiye kubishyira mu mutwe kubera ububabare umubiri uba ufise urahezaho ukaza kwa muganga dusubira kuvuga ngo baramvuga cyangwa ntibamvuga urahize ukaza kwa muganga kuba urwaye uburembye hari nabo bakubuza n'utacumva bagaheza bakakuvura kwa kundi nyine mu rupfasoni atawubwiye aravuga ivyo na biriye kubera nta n'umwe by'ukuri yonezerwa no kugenda araraza umuntu nuriya kubera benshi bafite nk'uruburambe baravyiga mu ishuri baravyigishwa ahantu hose socre medicale ni ikintu umuntu wese afite conscience y'ubuganga
atekereza ubwenge
bajya bafashe abaganga baba bafite mu mutwe
ego hamaga muganga tugarutse gato murazi ko mwambariye mwatubwiye ko hariho ahantu bigera ubushakashatsi bugeze ku buryo umuti unyoye imigera igabanuka ku buryo utagishobora no kwanduza byoroshye hariho amakuru yakomeje kuvugwa kera sinzi ko ari bikwiwa canke ari byo ari abantu amaraso yabo atandura umugera ivyo bintu nivyo canke nibihuha
ivyo sibihuha ubushakashatsi bwarerekanye ko hari abantu badasama recepteur du virus du VIH ariko abo bantu ni bake biranagoye gupruva nyene noir sur blanc donc ukavyerekana neza ukavuga uti uyu muntu ntiyandura kubera nta muntu n'umwe baratera umugera ngo baheze barabe ko atandura urumva ni contre l'éthique
yego
amen
hamwe uza kumenya
biraboneka ko hariho abagendana n'abagwaye umugera
ntibandure
bakanakora niyo mibonano mpuzabitsina itari protege batikingi uwo muntu ntiyandura ariko ntawo siya bwose ngo afite amaraso atandura hari bituma byinshi bishobora gutuma utandura bihari ariko ejo hirya ejo ukandura
umuntu aje nko ngahe iwawe ga muganga akakubwira ati ndabira ko amaraso yanje yandura nuko atandura amaraso ubushakashatsi bushobora kuvuga ati amaraso yawe ari muri bamwe bake batandura
oya
eh
oya
ntabwo ubwo bushakashatsi
nta
buhari gutose Emmanuel Emmanuel ikaze kandi usongora kuko dusanga bari ko barasoze
urakoze kunyakira
ego herereye he
merere kiyari mu karere ka Kicukiro nari mfite ikibazo ku bijyanye n'ingera kuvuga ngo umbese ngo aramaraso atandura kuba ari nk'abantu tuba tuziranye umuntu ugasanga ngo yasambanyije umuntu urwaye sida benshi ariko ugasanga we ntigeze yandura abandi barapfuye ese haba hari ayo maraso ye aba atandukanye n'ay'abandi ikindi kibazo mfite ese ku migabane yose uko tuyituye turi hano mu isi kuki umugabane wa Afurika ari ugaragaramo ubwandu bwa sida cyane biterwa n'icyo ikindi kibazo mfite ese turiya dukoresho batanze ngo bazajya bipimisha turizeye ijana ku ijana kuko twagupima ntitukubeshye ikindi ese turagurishwa cyangwa n'ubuntu murakoze ni ikibazo nari mfite
urakoze ugira umunsi mwiza
tucaba namwe akazi keza
urakoze cyane muganga mufite utubazo twa Emmanuel
ego Emmanuel yabajije yuko
ego yabajije ahanini akabazo k'amaraso twahejeje kukishura ko twavuze ko hariho abantu ba Kenya batandura hama ngo ni kubera iki ku bwanyu Afurika ariyo ibarizwamo abantu benshi barwaye indwara ya sida
ego urakoze
Diane ego
ikibazo cy'abantu batandura twe twakivuze
ego
birashoboka ko bariho abantu badafise nababwiye uduhande twakira umugera wa sida ngo baheze bandure bagware umuntu yashaka kubonana n'abantu banduye umugera ntiyandura kuvuga ngo afite amaraso adasa n'ay'abandi byovuga neza umuntu amupimye ariko igikomeye ni uko ataba yanduye
yego
ibyo rero umuntu wese yobimenya yuko hari abantu batandura mbwa ni bake cyane gose umuntu wese ntiyoja kwigereza ko kubera abigereje ko benshi barandura benshi hanyuma igituma ba Afurika yo munsi ya y'ubugaragwa munsi ya Sahara ariyo Afurika yanduye cyane ahanini birasigurwa yuko ari ahantu imibonano mpuzabitsina menga ni ikintu cyo kunyegeza abagore ntibafite uburenganzira bwo kwanka ibyo bintu ni abana ntibabyigishwa nicyo kikuru nicyo cyerekana yuko twe turi mu bihugu biri nyuma y'amajambere niko navuga mu bintu byinshi ndeke no muri urwo rwego rw'ukinga umugera wa sida ego ntibikingira barabinyegeza abandi ntibaja kwa muganga hanyuma kera nta n'imiti yari ihari ego abantu ntibarakura neza mu mutwe ngo bumve we bose ko igikorwa cyo kurwanya umugera wa sida ari cumwe umwe wese
ego hanyuma muganga dusongora ku kabazo naho katwa twuma two kuza baripima nko mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi turahari yanabajije ko tworoshe kuronka
mu Burundi turahari ariko bashari ko baradupima no mu Rwanda turahari nyazi ko n'ahandi tuhari ariko tuko twuma two gupima yabaje ati none ntitubesha
yego
utwo utwo twuma iyo karonso kipima igira kabiri no kuja kwa mugaga bakavyemeza
bagahuza ibipimo
yego bakavyemeza haro test de confirmation
yego
akona ka mbere k'umuntu yiraba wo nyene ubuzima bwe waho bugeze bagwaye cyangwa atagwaye cya kabiri acagenda kwa muganga baka confirma ko yanduye
yego
hama wakati wakamushi ya kumuti wakitangirami yujusu na wangira wakwela munasambi ya randu yongero
mwrakoze chane gose muganga niongere randa kemwano nosevyu mugira wa sida mukawamura angurira imirimo yanyu mubitaro by'abasirikare mu Kamenge mu Burundi hôpital militaire mwakoze kwita ubutumire bwacu ejo nitwasura kuwakenera muzodukundire
Ego, shimye
na mwezi. Ego, ya koze kani na Geoffrey Mutagoma igira ni Jay Amajwi, hamwe na Engineer Justin ya tufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane na hazo naende mesheje muri sanga yuno muse mushuwa kongera gukurikira kuri wezi tatu, akaburungu radio atuve wa akaburungu com, ndaifurize kumandanya murura ni gwa, muvyo muri mgo kandi mwongera muri gyohegwa na programe z'ijwi Amerika, mundimi zitandukanye.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika.